Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Izmiti Amerika riva ndani ya kuwashikizi bigia ndio vizari mkini Rwanda Washington DC. Mwini weneza nshutu mudu tezama tui, mwala kakanya, mwikimena njavideye, niyonga wanda bae, ikaza mwikia ndio vizari chumja kuri isaha, mwaka mkira naka uharugwa, mwita vugaru mwenu mwini mwika mge, mwika mge, uliku utegeti mwurundi, usawareta mwurundi kure kabanyi politike, tagizu hara runini mwushaka kutemba razu utegeti mwaka yumbi na chumina katanu, wakata huka kukira waje matora nkabandi, warundi.
Nuhamagarira nibwo gwaruka go muri iyo migambwe yindi ikubitana ko bohindukira nabo nyene bakaba inyange bakera bakikura iyo byaha byo kwama bakubita
woni yari bise bari cyako umukuru umugambwe ranaka hamagarira ugwaruka go mu yindi migambwe mu Burundi koroherana Ihuriro Justice for Burundi rigabisha ko rishobora kwitura sentare mpuzamakungu y'ubutungane hamwe na sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu mu gihe Tanzania itohagarika ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku ngufu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umugambira NAC uharugwa mu itavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi usaba leta y'u Burundi kureka abanyepolitike batagize uruhara runini mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagatahuka kugira baje mu matora nk'abandi barundi umukuru w'uwo mugambwe yabishikirije kuri uno wa kane mu kiganiro kubamenyesha makuru inkuru ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi mushikirizwa na mugenzi wacu Desire Tumimana.
Muri icyo kiganiro kubamenyesha makuru warongoye umugambwe utavuga rumwe na leta usanzwe uri mu runani Senaret yashikirije ko umugambwe arongoye wiyamirije cyose coza conona integuro y'amatora mu 2020. Aloise barica ko agatunga gatoke ibikorwa bibi by'ugwaruka gwegamiye imigambwe imwe ibikorwa bijanye no kutihanganiranirana.
Kwe ujya muri ranaka icyo kibazo twatwara gitoreye umuti kuko twe gwaruka rwacu twagwishe inyange. Inyange ni ukuvuga kanyoni kera katagira kose. Nuhamagarira nibwo gwaruka go muri iyo migambwe yindi ikubitana ko bohindukira nabo nyene bakaba inyange bakera bakikura iyo byaha byo kwama bakubita bakamenya ko imigambwe uno munsi uri umugambwe ranake ejo kaja mu mugambwe sabanya Frode buhijya ejo kaja mu mugambwe Senere hijya ejo kaja muri Senere bamenya ko imigambwe irahera ariko ujuba wakubise cyangwa wakomerekeje ni mwene wanyu baravukana bashireho umutima ugukundana bibagire ibijanye no gukunda umugambi gusumba ibindi byose abarundi rero basigaye ubwo gwaruka rushaka gukunda umugambi gusumba uburundi rwakunda umugambi gusumba aho bavukana icyo twabwira nuko boshiraho umutima gukundana bakareka gusha umutima wo kugira ngo bakorere umugambi wabo ikindi nuko nabajya bagwaruka naho rukubitana biravyo mu bisanzwe bakora abanyapolitiki gusanga bijya gwaruka mu bisanzwe atacho bunguka hanini kuko ni bake muri rujya gwaruka usanga bagize ikintu bimarira n'inyuma y'ayo matora.
Indongozi y'umugambwe ranake imenyesha ko witeguriye kwitaba amatora y'umwaka 2020 ugashima ingene umugwi w'igihugu seni ujejwe kuyategura uriko urarangura ibikorwa vy'imbere yayo. Aloise barica ko arongoye ranake agafatira kubijanye no gutanga intonde z'abifuza kuja mu migwi yo mu ntara no mu makomine izoba ijejwe gukurikirana ayo matora vyabaye mu muco kurusha uko vyahora.
Sene yaratumye ko nivyo amadosiye y'abantu bashaka kuja mu masepi mu minsi za naho nyene izotuma ko bashaka kuza mu masesi n'ukuri ngaho umuntu yoshimira Sene kuko Sene yabikoze neza bambe yabikoze ku gihe iratanga umwanya ukwiye siko byahora kera kera baratujuragize hanyuma ica kabiri isaba impapuro zijya bashira muri dosiye zoroshe kuronka cyane nta mapuro zigoye zirimo nibintu wari wese usanga nk'abashomeri babifise. Ikindi kandi ushima nuko yashatse ko muri izo hojamwo abashomeri.
Umugambwe ranake utera kamo abanyapolitike bahunze igihugu gutahuka bakifatikanya n'abandi barundi kwitegurira amatora mu 2020 mu gihe abategwa kamo kugira batahuke mu gihugu harimo abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa ko bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 uwarongoye uwo mugambwe afise cha saba leta y'u Burundi
nareze natwebwe amatora zoyitabira neza cyane nakira cyane muri sinarede gushika no munsi kuko turahuza kuri ico kintu cyo mu mato kandi muri sinarede umugambwe uragumana independence yawo igihe duhuza kuri ibyo byo guca mato nta kibuza ariko igihe tutohuza ku bindi urumva ibyo byo bari bindi ariko gushika ubu kuri iki cyo guca mato turagihuza kandi nabo nyene cyanakibandaniriza ko uyavuze iby'imitahe nuko hariho by'ukuri abanyapolitike bari hanze bari ku mitahe ariko nibaza ko leta y'u Burundi kubera ishaka ko amatora nayo nyene yogenda neza kandi yarayivuze ko ishaka kugenda neza nibaza ko yoraba mu banyapolitike by'ukuri atakiboneka neza ko boba baragiye muri bijya gihirika by'ubutegetsi atagi ntukinini kibagira gihari barahari ko botaha kugira ngo nabo nyene bategura amatora arimwo bose byo bavyiza.
Umugambwe Ranake uvuga ko uzitabira amatora mwaka 2020 umenyesha ko wiyamiriza inani z'imigambwe zose zivuga ko zizitabira ayo matora aho zoturuka hose. Aroyizi bari cyako aronwe uwo mugambwe akavuga ko ivyabaye mu myaka iheze vyatumye umugambwe uri ku butegetsi wihariza ubutegetsi kuva mu mwaka 2010. Umugambwe Ranake uri mu runani Senarede rutavuga rumwe na leta bamwe mu bari muri go baherutse kumenyesha ko bimirije gutahuka mu Burundi kwifadikanya n'abarundi mu matora yimirije. Ivyo biruko mu gihe hari abanyapolitike baherutse kwiyonkora mu runani Senared bashinga runani Sefor nago nyene ruvuga ko ruharanira amasezerano y'abarundi yarusha muri Tanzania.
Iyi ari inkuru ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi mushikirijwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Ihuriro Justice for Burundi rigizwe n'abashingwa manza b'abarundi n'abanyaburaya rigabisha ko rishobora kwitura sentare mpuzamakungu y'ubutungane hamwe na sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazina muntu hamwe Tanzania itohagarika ingingo y'ugutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu mu itangazo bashize habona abo banyamategeko bemeza ko babifitiye uburenganzira na rijya zimwe mu mpunzi zamaze kubitura. Basaba umunyamahanga mukuru ajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu muri ONU gufata iki kibazo mu minwe kugira gondoza abategetsi ba Tanzania ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Mu itangazo basohoye kuri uyu wa gatatu abashingwa manza batanu bagize urwego nyobozi rw'ihuriro Justice for Burundi babiri b'abarundi na batatu b'abanyamahanga barimo umubirigi Bernard Menge aducane mu madosiye y'u Burundi bemeza ko ari impunzi zi muri Tanzania zamaze kwitura iryo huriro inyuma y'umwumvikano wa leta z'u Burundi na Tanzania wo gutahukana abarundi bose bahungiye muri Tanzania kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza. Igitigiri cy'impunzi zituye abashingwa manza ntikizwi. Icyo bikora bene kwizerwa basigura ko impunzi zabituye zabatakambiye zibabwira yuko ziyamutse zitaje zifite ubwoba ku mutekano wazo. Ihuriro Justice for Burundi ryibutsa ko yakurirwa n'amategeko kuvugira no guhagarara mu gishingo cy'abantu badashobora no kurukura mu kanwa mu bantu benshi ngo biyerekane kubera gutinya ko bibagira ko ingaruka mbi muri Tanzania. Abagize iryo huriro ry'abanyamategeko bibutsa ko ingingo ya Tanzania yo kwemeranya n'u Burundi gutahukana impunzi harimo n'izitabyifuza ihonyanga amategeko mpuzamakungu kandi iteye kubiri nayo. Bavuga ko icyo cyemezo gifashwe mu gihe Geneve mu Suisse abagize umugwi utohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 bafite umwitwarariko mwinshi w'icubuka kiri mu gihugu ahavugwa abantu badasiba kwicwa. Bongera ko kwa iki cyemezo kidaje ishingana rijya mu makambi y'impunzi aho amasezerano ya Geneva cubahirijwe abanywanyi b'umugambo utavuganwa n'ubutegetsi senere badasiba kuja kwiyandikisha nk'impunzi batinya kwicwa nka bagenzi babo mu gihe abandi bo mu mugambo utavuganwa n'ubutegetsi nabo babayeho mu kinyegero. Ibivugwa abashingwa manza bashimangira ko ataguhuguza kurimwo kandi ko batatu kuri batanu bateye umukono kuri no rwandiko basohoye bishikiye mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki ya gatandatu ukwezi maze mu biganiro bagiraniye n'abaserukira impunzi basanga nta kinyoma na kimwe kirimwo mu bishikirizwa. Mundu wiza abanyamategeko bagize Justice for Burundi bamenyesha ko basabye umubonano umuserukizo wa SR ku cicaro gikuri Geneve kugira ngo bamenye utwigoro nyezi nabo umuryango wa ONU ujejwe impunzi utekanya gukora mu ntumbero y'ukubahisha amahame yabo ushingiye ko. Ihuriro Justice for Burundi risaba umunyamabanga mukuru ajejwe ibibazo vy'agateka kazina muntu muri ONU gushikira utwigoro twose kugira ngo amategeko yubahirizwe rinemeza ku iruhande yo gutaka ibihugu vy'akarere hamwe n'amakungu rishobora no kwitura n'urukiko mpuzamakungu rw'ubutungane ku Cour Internationale de Justice mu Gifaransa hamwe n'urukiko rwa Afrika rujejwe rw'agateka kazina muntu ku Africain des droits de l'homme et des peuples mu gihe ivyo kugondoza leta ya Tanzania vyose endwa. Mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze Burundi na Tanzania vyumvikanye gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri ku butaka bwa Tanzania kuva ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi w'umwaka. ubuze harurwa mu 1980. Iki cyemezo naho kuva higi yahabona cyiyamijwe n'abatari bake gushika ubu leta John Pombe Magufuli batazira bridoze yavuze ku ingingo yafasha ari ntabanduka mbere nagabisha amwamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ari karayigwanya cyo kimwe na bamwe mu bakoze ba ASL yagiriza kubuza impunzi gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda aba bakwizinga Kirehe mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'igihugu bagirize inzego z'ubutegetsi kubibagira ku bijanye n'ibikorwa remezo ivyo bavuga ko bibasigaza inyuma mu iterambere. Umenyesha makuru wacu Tenistock Mutijima yabagendeye maze adutegurira iyi nkuru.
Kirehe nabose nyine basokunwa ba data ivuka gihe bose batiye ku Kirehe ariko byagiye bigira bicanga benshi n'ubukene bamwe bakasohoka bagiye bagapfa
ku myaka irenga 80. Umusaza nawe igira Karori ubuzima bwe bwose kuva avutse kugeza ubu abamaza ku kirwa cya Kirehe muri Nyamasheke aratunyurira muko babaye wakukirwa
kandi twabasha no guhinga ntabwo ushereta ngo ndahinga ubwo rukunywa amazi ikibo nanda cyo kujya kuvoma ku mugezi hakuri hakoze bacyane hayinga bake n'imirima ntayo masamo make make ndabamwe nabamwe bafite kandi mitungo tukagusa turi ku irembo untu batora n'ubwo yanjye nta n'icyo kibasha guhinga nawe arwaye n'umurwayi nanjye n'umurwayi
ni ku kirwa gituwe n'imiryango hafi 200 igizwe n'abarenga 1,100 kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu. Mu bijyanye n'inzego z'ubutegetsi Kirehe n'umwe mu midugudu ibarizwa mu murenge wa Macuba karere ka Nyamasheke. Aha ku Kirehe uretse ishuri ribanza ndetse n'ivuriro ry'ibanze Poste de Sante naryo rikora kugeza isaa 9 z'amanywa imirimo igahagarara nta kindi gikorwa remezo wahasanga. Igihangayikishije abahatuye kuruta ibindi ariko ni ukutagira amazi meza.
Ko tuje mateka yaho nabwo havukiye nta amazi meza uyu ni mwaka wa gatanu batwizeza ngo bazaduha amazi ariko na n'ubu ntaraza. Dora twibuza mu manama hose nta ntibaduhe igisubizo.
Tunywa amazi y'ikivu kandi batubwira ko amazi y'ikivu ari mabi ari mw'inzoka abari mabi mbese ntabwo ari kunyobwa ariko niyo tunywa kubera ko niyo tubasha kubona hafi
kugira ngo babone amazi meza. Abatuye Kirehe bibasaba kwambuka ikiyaga cya Kivu bakajya gushakishiriza hakurya yacyo kuba bikora umunsi ku wundi ni urugendo rutoroshye.
Tugenda tukakodesha amakoperative afite amato tukaya amafaranga 1,000 ariko ngiye kandi yigeze hano na amafaranga 300 nuko tuyanywa nubwo buzima tubayo.
Ubu tuvoma hakurya abita ku munimba abantu b'abasore bagira mu gitondo bakaza nka 5 zashije
hari hakurya y'amazi iyo tuhageze hari gihe duhora n'umuyaga nuko abenshi tuzi koga ntawe ari wapfa barawama ariko bakoga bakomoka kuko abenshi bazi koga cyane. Urumva ni ikibazo urumva rero hari igihe twabyizera cyane hakaza aho igihe hazaba ingorane.
Abatuye Kirehe ya Nyamasheke kandi bagaragaza ikibazo cyo kudindira mu iterambere baterwa no kutabona umuriro w'amashanyarazi nka kimwe mu bikorwa remezo by'ibanze.
Nta terambere rijya ritugeraho abandi hakurya ya miririba bafite kwishyira hamwe bakora ku koperative runaka bakoresheje umuriro ariko twebwe nta bitugeraho duha turi hasi utazi gucuruza ubwo gusambaza ahoraho ngaho nta murimo afite kandi afite ubundi bwenge apfundikanye mu mutwe ku buryo yakoresha afite umuriro.
Nambutse ngiye gucaginga telefone ndayicaraho kugeza igihe iruzura nyigarura kuko ariyo tuzisigayo zigahera burundu
kandi ahandi bizimba by'ahandi hose iterambere ryagiye rihagera bafite umuriro bafite amazi twabe icyo twazize.
Aba baturage bagasaba inzego z'ubutegetsi kubibuka kimwe nk'abandi banyarwanda.
Hari igihe twumva ngo umuyobozi runaka yagiye ahantu ngo yahasize ngo umuhanda ngo yahasize ngo amazi ngo yatanze umuriro turifuza ko natwe leta yatuzirikana nk'uko bazirikana ahandi kuko dutuye mu gihugu kimwe ntabwo twagumye kujya tubyumva gusa ngo tubyumvire hirya ariko twebwe tubitegereze tubibone twumva nyine twebwe tutazwi mu gihugu tumeze nk'abaritakirimo.
Tubonye amazi ubwo ni ukuvuga ngo ikibazo cy'inzoka abana barwara n'abakuru ntabwo inzoka z'umuntu azakongera kwica abana ariko ubu ngubu nicyo kintu gihura n'abana cyane aravuka kubera kunywa amazi mabi akavukana inzoka z'umunda cyane n'icyo
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke iki kirwa kibarizwamo zirizeza abatuye aha ku Kirehe ko hari gahunda yo kuhageza amazi meza. Uyu ni Bwana Ntaganira Josue Michel umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ku murongo wa telefone.
Hari ibyo bita iriba ibakuzimu hari gahunda ihari yuko bazashyira ayo mariba amazi uzamuka ya pompage aba mu kuzimu ndaza kubaza ko muri resource center tubinoze twakeneye byihuta ariko ubundi igihe bamaze ayo kunywa bagombaga hakuno ikirambo nitaraje ndende noneho ari bakoresha muri busanzwe icyo bavugaga ariko tugatanga inama kujyana mu buzima y'uko byibura bagiye bashyiramo siro kugira ngo yice mikorobe ziba zirimo bagakoreshwa harimo siro biraza gutuma byibura ubuzima uwabyongereyeho cyangwa se ukoze mu buryo bw'ibaraza kandi kizere cyatuma batangira mu buryo bora.
Kubirebana n'umuriro w'amashanyarazi, uyu muyobozi yabwijwe rya Amerika ko barimo kuvugana n'ibigo bitanga amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba harebwa uburyo byakwagurira ibikorwa byabyo aha ku kirehe. Aba baturage barataka kutagira umuriro n'amazi meza mu gihe bibiri mu bikorwa remezo by'ibanze leta yari yijeje kugeza ku baturage bose amazi ku kigero cy'ijana ku ijana, amashanyarazi kuri 50% bitarenze umwaka w'2017. Uyu muhigo waje kwimurirwa mu mwaka w'2024, aho kugeza ubu imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko abarenga 80% mu Banyarwanda bagerwaho n'amazi meza, mu gihe abarenga gato 50% bagerwaho n'amashanyarazi. Temistoke Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: +1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tadi Ijwi rya Amerika Washington DC. Itangazo ryatewe ko igikumwe n'umunyepolitike murundi azwi cyane Chauvino Mugwengezo ku igenekerezo rya 10 ryo ku kwezi kw'icyenda rivuga ko abakuru b'imigambwe, abanyepolitike hamwe n'abarundi batari bake bakoraniye Bruxelles ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Bubiligi ku igenekerezo ry'icyenda ryo ku kwezi nyene kugira ngo bihwezaho urugamba rwo guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha, amahoro hamwe n'ukurekuriranira bigeze. Uyu munsi kuwa kane kandi umugambwe Ranak wahaye ikiganiro abamenyesha makuru kijyanye n'indyane ziri mu runani Senared rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Mukanya mugenzi wacu Frederic Ngondikije yaganiriye na Frederic bamvuga inyumvira icegera cy'umukuru w'urunani Sefor Arusha hamwe na Alois Baricako umukuru w'umugambwe Ranak. Bamvuga inyumvira atangura avuga ku mvo zatumye urwo runani rushingwa.
Bwa mbere hoho ntangure mvuge yuko itangazo mwabonye ntiryari igitangazo gusa, kwari kumenyesha yuko ubwo runani rugiye kuvuka. Ubundi hari itangazo mwabwirizwa kuba mwabonye ngira ngo rimwe riraza imbere yuko kino kiganiro gitangura, risigura neza imvano y'uru runani rushasha twashizeho.
Izo nazo ni zihe?
Ica nica ubwo runani rugizwe n'imigambwe corona, turi kumwe na ipedezi kamibanga, turi kumwe na KZFDD, turi kumwe na n'undi mugambwe utwagwa n'uwitwa Prosper, turi kumwe kandi n'abandi bagiye n'icyubahiro ariho na ambasaderi Julien Nahayo, hariho na jewe hanyuma rero n'abandi turi kumwe n'abandi bagomba gusaba ariko baradusaba ko bo kwinjira, abo bose tugomba gufatanya iyo nzira
urwo runani
neza bazabashize euro ibi uru inkumu kuri urwo andiko.
Urunani rwanyu wa Sefor Arusha rutandukaniye he n'urunani Senared?
Aho bitandukaniye bwa mbere igihe twari ko turubaka Senared twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura imbwirizwa shingiro, twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kugwanira iteka ry'abarundi. Munyuma warangoye Senared arabyitegereza, twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri chawarongo yeye sinareje bakaba kuri batanu bakaza kuri batatu ngo barabiduhakanira hanyuma yandroka aravuga ati bishoboka ndishora kubandanya uko urumva ibyo byo byumviro biherera iyo niyo rero twaca twandruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tro tutakisangiye ndishora kubandanya ko tubandanya hamwe twandruka rero turavamo abavira muri sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha abarundi
mu majambo make rushya ntahe Frederic bamvuga inyumvira turetse kutaja mu matora iyindi migambi ngendegwa ko yunanise for arusha ni ihe mu majambo make cyane gose
mu majambo make cyane gose ubwa mbere huko nuko dufatanya n'abandi barundi bariho baba bahunze baba hagati mu gihugu kugira ngo twiyumvire igituma izindyane ziguma ziza uko amatora tashi abantu bashaka kwigumagiza ku butegetsi twokora iki kugira ngo abarundi twumvikane ingene abarundi bose bari butwagwe mu mahoro nukumva intwaro kwiyumvira intwaro yoza ishira abarundi hamwe yisunza amasezerano ya Arusha icyo ni ikintu cya mbere tubwirizwa gukora no kuvuga kurondera abarundi yo bari abahinga abahamyagihugu basanzwe dusenyere ku mugozi umwe hanyuma turabe ingene torondera ubutegetsi intwaro iza gushira imbere iteka ry'abarundi atariza gufatira ku mugozi cyangwa gufatira ku madini ari intwaro ije gufatira kuri kamere ku murundi no kuvuga umunyagihugu w'umurundi abwirizwa kuronka ivyo abwirizwa akenera kuva ari muto gushikatse maze hako tudukama tuzatura turarondera abarundi baja mu bukene bajanwa mu bukene ku nguvu abarundi bahendagizwa n'amadini abarundi bahendagizwa binabiriya mugabo bakabasaza aho kubereka ibizo bagira akamaro ibizo batungira abana babo ejo bigatumye igihugu cyacu
uyu munsi bwitondo kandi ibujumura mu Burundi umugambira nake wakoresheje ikiganiro watanze ikiganiro ukaba waciye hirya no hino cyane cyane indyane ziri mu muhari Senared nashaka turi kumwe n'umushanahe Bereca kwa Louise arongoye uyu mugambwe atubwire mu majambo make ikintu bashikirije amenyesha makuru
ego amenyesha makuru uno munsi ico twashikirije nuko twari duhagaze ahanini kubijanye n'amatora ya 2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho tubabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari imigambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo agukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icyana cyanamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora ezere yumwe anaki twashaka kumvisha abarundi n'amakunguko twiteguriye kuja mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego
inani zimwe zimwe mushanahe bacha kwa Louise zirafise amakenga kuvyerekeye cyane cyane nkuko Frederic bamvuga inyumvira bivuze ingorane zijanye na masezerano y'Arusha eka ivyo bibazo bafite bo mu bivuga kuri iki canke ayo makenga bafite
ayo makenga bafite bwe barantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri Sinarede Sinarede ivuga akoro d'Arusha n'ibwirwa shingiro y'2025 none ivyo bavuga ko bapfa niba bemera demokarasi hari uwababujije yuko babivugira muri Sinarede hari uwababujije yuko batanga intererano y'icyo kugwa kugira ngo yakore d'Arusha n'ubwirwa shingiro byayivuyemwo byubahirizwe ikindi umuntu wababaza igishasha bazanye nawe uvuze ko namwe bagiye ni kike kitari mu byo Sinarede yari kirakora atari muri bya bindi nyene by'uko imigambwe cyangwa inani tavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi nka mu Burundi ziguma zisambuka kubera wosanga umuntu wese ashaka ko byose byabaye biri kuri we abonye biri kuwundi ukamengo niyo bibandanya tuvuga
musa n'abatemera musha nayo baracha ko arabizi musa n'abatemera ibivugwa n'urunani Sefort Arusha ku bwanyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'iki cyangwa iyo migambwe itangaza kutazoje amatora ikintu mwibaza cyo bagituma izo nani zitangaza ayo majambo
igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kwikwegera ko no kuvuga yuko wari wiyumvira kariwe boba umukuru w'urwo runani ugatsindwa habaye amatora ucuvuga ngo genda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine ucuvuga ngo waguyemo nagomba nsabe abanyapolitiki y'abarundi ko bazabaremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agatebera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo Sefort igutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza izozana kirete yo kitubwira ku mugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyari ko birakorwa nayo ubundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kwikwegera
reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Okello mwiwe neza
baramutse mwaramutse Federike Mutiye
mwaramutse neza muri hega Okello
ndi mu majyaruguru ya Uganda Padea
ego me mu rafiki ibazo mu rafiki cyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku runani rushasha Sefort Arusha tukavuga kandi no ku kiganiro umugambwe uri mu Burundi watanze uvuga cyane cyane ku byerekeye imbyane ziri mu runani sinare de duga ku jambo kibazo cyumviro mu kanya gato
icyumviro by'ukuri leka ndebe ku ruhande rwa opposition ni aba opposition bareba inyungu z'abaturage bareba inyungu z'abaturage bo ntibashire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida agaricyo kiri imbere babanze barebe se umuturage niki tuzamumarira ese niki abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera ku nzu mbere imwe icyo kirafasha kandi ikindi byaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya Afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo murakoze
Okello reka mushana Federike wamvugira mu gihe cyo muvuze ku bishikijwe ibyimbyo bya Okello avuga cyane cyane ku nyungu abanyapolitiki batavuga rumwe na leta z'abanyagihugu gushira imbere uko niko byifashe mu runani Sefort Arusha
bwa mbere mbanze nibutse no turi kumwe Aloyse naho rambaza ikibazo nti izi nama turiko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziwe muri izi nama turimo tuguma tubwira ntawanyishura rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tubigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi tugomba turimo turarondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora ubwa mbere ho abariko baraja amatora ni baronka iyo myanya yabo mugabo turego turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza iby'ukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo hamabagaha abo bipfuza
mushya ntahe bacha kwa rabize namwe ku cyimbo cya Okello avuga ko abanyapolitike cyane cyane abo batavuga rumwe na leta bushira imbere inyungu z'abanyagihugu akaba yavuze kandi ni ikibazo cyo korohereza abatavuga rumwe na leta duga ku ijambo mu kanya gato cyane
yo Okello ndamushibikiye iyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitiki twifuza ko dutwara imigambi hejuru twavuga gushyira imbere neza n'abagize cyane cyane ni neza abantu banyu bacu kuko nizo nani zose zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugira izo nani usanga inyishu itoboneka nicyo gituma ibyo kiravuga ari byo imbere y'uko umunyapolitiki wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza
ibiganiro rero na makuru sacu bafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi d'Amerika. Dushimire engineer Justin Twaits yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro za hagarikiwe na Etienne Karekezi kuri mikrofoni manager Denyonga. Mugire bihe byiza mu bandanya kumviza radio yanyu Radio Ijwi d'Amerika.